radio indundi culture amakuru mu kirundi
turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese adukurikira tumbereye kazimana makuru yo kuri no mugoroba fatiye kuri bino bikuru bikuru. Isoko nkuru ya Bujumbura imaze imyaka 13 ihitanywe n'isanganya ngo ishobora gutangura gusanugwa mu ntango z'umwaka w'amafaranga w'2026 ushira w'2027. Muraja kuvyumva muri ano makuru. Leta yimirije kurongeka integuro y'itegeko mu namashinga mateka kyotanga uburenganzira bwo kugara amahinguriro y'inzoga zitekewe mu macupa ya plastike yosanga ziri mu ziriko zirabangamira amagara y'abantu zashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi mu kiganiro c'urwego nshingwa bikogwa rwa leta n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu cabere mu ntara ya Gitega na ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagogwa ry'amatungo ya leta Oricome risaba ko hasigugwa neza ivyerekeye igurishwa ry'amabuye y'agaciro ashoregwa hanze y'igihugu. Ibi yabivuze afatiye ku mafaranga yinjijwe ava mu gisata c'amabuye y'agaciro mu mwaka w'amafaranga w'2024 washira w'2025. Aya makuru hamwe n'ayandi ni mu kanya
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaha mwiriwe kazi bunaho mwidonido ryano makuru mugira mushikirizwe na Kristaliza Rerimana fatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Matthew abona Yesu. Leta irimirije kurongeka integuro y'itegeko mu namashinga mateka ryotanga uburenganzira bwo kugara amahinguriro y'inzoga zitekewe mu macupa ya plastike yosanga ziri mu ziriko zibangamira amagara y'abantu. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye mu kiganiro c'urwego nshingwa bikogwa rwa leta n'abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu. Ntahontuye yasiguye ko mu kurindira kw'iryo tegeko ryemegwa abajejwe intwaro bafise uburenganzira bwo guhagarika bene izo nzoga zitekewe mu macupa ya plastike kuko nabo bari ijisho n'ubwo twige ikigo bebene kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa. Odironkeje Imana yakurikiye ico kiganiro atugire ku muriri.
Kimwe mu bibazo byagarutswe ko muri ico kiganiro ni kijanye n'inzoga zimaze igihe zivugwa ko zibangamira amagara y'abantu. Aho umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye yabanje kwishura ko inzoga zose zemewe n'amategeko zinafise uruhusha rwa bebene ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa ziri ku mbuga ngurukana bumenyi z'icyo kigo. Ntahontuye avuga ko hari amakenga ko izo nzoga hari zoba zihindurwa ntizikogwe hisunzwe iby'amashyirahamwe azikora aba yaratanze basuzumira ko ibyo bita echantillon mu rurimi rw'Igifaransa zigaheza zigahungabanya amagara y'abantu. Icyo warongoye urwego nshingwa bikogwa rwa leta avuga ni uko abajejwe intwaro babandanya isuzuma z'inkurikizi z'inzo nzoga ziteza mu bo barongoye. Iyo bibonetse ko hari ziriko zirabangamira amagara y'abazihereza umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye asigura ko ujejwe intwaro aho nyine afise uburenganzira bwo kuzihagarika kuko nawe ari ijisho ry'ugutwi ry'ikigo BBN mu kurindira ko hacafatwa izindi ngingo zo kuja gusuzuma izo nzoga ziba ziriko ziradandazwa zihuye n'izasuzumwe. Kubera inkurikizi mbi ku magara y'abantu ziva kuri izo nzoga nyinshi zinatekewe mu ducupa plastike ziguma zibonekeza, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye avuga ko hari integuro y'itegeko yimirije kujanwa mu namashinga mateka kugira ije mu itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mwaka w'amafaranga y'umwaka w'2026 ushira w'2027 izotanga uburenganzira bwo kugara amashyirahamwe ahingura bene izo nzoga ziri mu ducupa twa plastike ziboneka ko kuko zibangamiye amagara y'abantu.
Odilo nkeje Imana ubushikiranganji mu byo bujeje harimo ikigega cya leta butangaza ku isoko nkuru ya Bujumbura ishobora gusanurwa mu ntango z'umwaka w'amafaranga w'2026 ushira w'2027 wimirije. Umushikiranganji Alain Ndikumana aburamutswa yabishikirije kuri uyu wa kane mu kiganiro cy'abagize urwego nshingwa bikogwa rwa leta bamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega. Yavuze ko gushika ubu amafaranga yegeranijwe agenewe ico gikogwa angana n'imiliyaridi 8. Amasezerano ahuza leta n'ishirahamwe rizokubaka iyo soko akaba yaramaze kurangira. Tumukurikire.
Murazi yuko ari uburyo bwari bwegeranijwe yababa imiliyaridi 8 kuko aramwe ari mu madorari n'andi mu Barundi. Mugari rero twakiye twiyumvira ni ko haheze imyaka 13 isoko yarahiye icyo kibanza muzi akahize kacyo n'umunsi akaba ariho mugwizatunga novuga yakoranye n'abandi bakiganya uburyo ni gute leta ishobora kumuherekeza kugira tubakire ijya soko neza narijya tu ko dusanzwe turiko turashyaho ubujyo bushasha bwo gushyigikira imigambi itandukanye leta iri kumwe n'abikorera utwabo. Ni muri iyo ntumbero rero leta yacifata ya mbere tugira dukore faze ya mbere hanyuma faze zizoca zikurikira. Amategeko rero ashyiraho ishyirahamwe rihuza leta n'abo bagwizatunga baki bashyiraho iyo shyirahamwe ryitwa Bakalen Max. Haramaze kujyaho rero conseil d'administration urwego nshingwa ntwaro duhejeje gwaciye ruja kwiga ingene bushiraho urwego nshingwa bikogwa comité de direction izo kikurikirana ibyo bikogwa kuko abo ba privé bo baje bazoza naho bazanye amafaranga bazazana ubuhinga bwo kwikana ibyo kubaka aho leta izoca ishyiraho mezo de surveillance kugira turabe yuko ibyo biko birubakwa bikurikiza amategeko. Yangiye twari twihaye yuko ukwezi kwa gatandatu botangura ibikogwa nuko umuntu biyahera bari bagerageje kuraba badepoje kugira bashobore gutora bari muri comité de direction mugabo twasanze badakwije ibyangombwa barasubiye kururansa. Rero n'umunsi nibaza yuko bishobora guherana n'ino ndwi ku buryo n'imiburiburi mu ntango z'umwaka w'amafaranga uza batangura kubaka.
Alain Ndikumana akaba ari umushikiranganji w'ikigega cya leta haribonekeza ubukene bw'uburaro buke mu Burundi no ku isi bivugwa n'umuhinga mu by'inyubako Liban Itunga. Umuhinga amenyesha ko ubukene bw'uburaro buriko buratuma abantu benshi babura aho barara aho mu Burundi abarenga 2000 batagira aho bakika umusaya ufatiye kuri rusansuma rw'abantu ruheruka. Kubwiwe akabona ko umuti wo kugwiza uburaro ari kubaka hisunzwe ubuhinga bushasha bwo gukoresha ibikoresho vyubaka mu nganda bigateranirizwa mu kibanza c'ukubakamwo. Tumukurikire.
Muri Etats-Unis igihugu gitunze kurusha ibindi byose babuze inzu zishika imiliyoni 5 no hari abantu hafi miliyoni barara mu ibaraba mbaye ndareka rero abantu basanzwe bavunika atabo bapfa kubera ko ico kintu cy'uburaro ntibigeze bagifata mu mina. Ubunye twe tubira tuti umuntu arashobora kugira inkingi n'amatangi akabikorera muri izina agakora izikenewe zose hanyuma akazoja kuzubakira kuri chantier azubaka ningoga azubaka bikomeye azubaka bipimye twapimye beto kwije twerekana yuko ubwo buryo butuma inzu ikinyaruka inshuro 4 no kuvuga ko zica zibuhira zica ziboneka bwa bukene bw'amazu buriho butuma hapfa abantu 2000 ku munsi wabutorewe inyishu. Ikindi nuko izo nzu zica zizimbuka twe dufate yuko ibice 25% ariko karusho kajanye n'amahera urumva izo nzu zirazimbutse zinyarutse inshuro 4 kandi zikomeye inshuro 2 ugeranije n'izindi. Mu bisanzwe umuntu yiyumviriye neza ntacutuma atazubaka.
Radio Indundi Culture.
Hadyo Indundi kirito amakuru yacu arabandanya. Ishyirahamwe gishinze kugwanya igiture n'isesagugwa ry'amatungo ya leta Oricome risaba ko hasigugwa neza ivyerekeye igurishwa ry'amabuye y'agaciro ashoregwa hanze y'igihugu. Umukuru waryo Gabriel Rusini afatira ku mafaranga yinjijwe ava mu gisata c'amabuye y'agaciro mu mwaka w'amafaranga y'2024 ushira 2025 avuga ko ayagera ku bice 21% byari yitezwe ko azova mu buta ne nkuko bivuga ayo mafaranga akaba yadandajwe inzahabu. Kuri kiraga bire rusindi arongoye Oricome.
Nagomba fatire kuri rwa de règlement de contrat budgétaire ya budget 2024-2025 kuko niyo bagize ko analize yonyene yindi nayo urumva kwitarahera. Ubwa mbere tuje kugisata c'ubutare mwese murabizi murumva yuko abantu batwara kuma guti ubutare ni mama wararaye buca twogorora n'amakamyo akazunguka mu gisaga mwa mu gisaga no kabibona mugabo diskuru munye politika avuze kiwendagirabira mu biharuro muyu mwaka wa 2000 niho bari bagerageje kwihangana barategekanya amafaranga menshi bari bategekanije kuri rubrique budgétaire sebutande 14 yitwa ressources minières 26 milliards kwari yazokwinjira avuye mu butare. Mugandega ndababwire yuko ivyo bitarankesima amafaranga yinjiye yukuri hinjiye 5 milliards 655 million no kuvuga 21% mutaje mugenda mutubariza batatu naje amakanyo yiriko arazunguruka amafaranga nuna jahe muri rwa de règlement de contrat budgétaire bavuga yuko mirongo icyenda na gatanu ku ijana y'aya mafaranga 5 miliyari ni ukuvuga hafi 4 miliyari sisa mwumvise ko hinjiye 21% y'ibyo bari baprevoye ku butare mbwanaganda babwira yuko mwaya a près de 5 miliyari yose ni nzahabu zashowe gusa nzahabu zonyine ni ukuvuga bimwe bya castellite bya corta bya wolframite n'ibindi nta na hamwe muri budget biri yama kabyo tubona ko mazunguruka hariya nta namwe ngaha ariko nta murabizi ko atazabuzogenda mu makamyo kujya ibyo murabizi turakenera ko muri leta badusigurira amafaranga yazijya kamyari
ibigo biri mu muryango w'umwe bwa Afrika bifise ingorane zijanye n'ubuhinga mu gisata cy'amahinguriro mu nama yo guhanahana ibyiyumviro kuri uyu wa kabiri abitabiriye iyo nama berekanye ko arico gituma umugabane wa Afrika bitoroha kugira utere imbere mu gihe basavye ico umuryango wa Afrika uri kurakora kugira haboneke inyishu waserukiye ubumwe bwa Afrika Patrick Gonzague Baragizi yamenyesheje ko hari amakaminuza amaze gushingwa muri Afrika kugira kibazo gitoregwa inyishu ino nkuru tuyibaza Olivier Kwizera
muri ivyo bihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika hari vyankenerwa kugira uwo mugabane utere imbere ariko ikibazo nuko hari bihanze urwaruka nkuko bishikirizwa na Monadi waraserukira banki jeje iterambere muri Afrika
Afrika irafise ivyankenerwa kibuze ni nk'imitayi ikwiye ubwigenge bujanye n'uburyo urwaruka rutararonka karyo ko kuja mu by'ubutunzi hamwe n'inyubako zifasha guhuza amasoko rusangi n'abantu
Kurundi ruhande harabashikiriza ko hakiri ikibazo ku buhinga bujanye n'igisata cy'amahinguriro muri ivyo bihugu mbere bigatuma iterambere ridakunda ahabibaza uruhare umuryango w'umwe bwa Afrika ufise nico bakiriko kirakorwa kugira haboneke inyishu
ingorane zihari muri Afrika harimo iz'ubuhinga ku bijanye n'igisata cy'amahinguriro nivyo biravugwa ko byankenerwa bihari ariko nshaka kumenya ko umuryango w'umwe bwa Afrika wowe uri kuratunganya inyigisho bijyanye n'ubuhinga bukoreshwa mu mahinguriro muri Afrika
Ku ruhande rw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika hari bimaze gukogwa ahatwovuga nko gushinga amashure yigisha ubwo buhinga nk'uko bivugwa na Patrick Gonzague Baragizi yari yaserukiye umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri iyo nama Turafise inani zitandukanye mu muryango w'ubumwe bwa Afrika ku bijyanye n'inyigisho urunani rwa mbere ni kaminuza yitirwe Université Panafricaine ikorana n'ayandi makaminuza ibisata bijyanye n'iby'imibano intwari ibereye ubisanga muri kaminuza iri mu gihugu cya Cameroon ku bw'icyo kibazo kandi mu gihugu cya Egiputa cyangwa muri Afrika y'Efo hari amakaminuza yigisha ibijyanye n'ibyo bisata Mu byashikirijwe muri icyo kiganiro nuko banki jeje iterambere muri Afrika yerekanye ko icyiyumviro gishasha cyerekeye guteza imbere Afrika gihagaze ahanini ku butunzi buhari arigo rufatiro ku iterambere ku mugabane wa Afrika
Olivier Kwizera urakoze ana makuru yasozere mu gisata c'inkino kuri uyu wa kane niho hugurugwa inkino z'igikombe c'isi kigiye kubera mu bihugu vya Mexique, America na Canada urukino rwa mbere rugiye c'isa 3 z'ijoro rukaza guhuza igihugu ca Mexique na Afrika y'Epfo urukino ruza kubera muri Mexique urukino muza gukurikira ikibiriraho hano ku nsamirizi yanyu indundi culture ni nano duce tukarukiriza ano makuru yo kuri uno mugoroba ni ku isaha 12:29 ndabakengurukire mwese mwari muduteze amatwi nshimiye Matthew abona Yesu yakatuma amajwi abashikira ano makuru mwari ko muyumva mu ijwi rya Kristo arizera Imana ndabifurije ijoro ryiza murakoze